Ico kiganiro cyatanguye igihe cy'isaha 3 z'agatondo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kiri Kiriri mu gisagara cya Bujumbura cyari kiremeshejwe n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima cyamaze amasaha 3:45. Muri uwo mwanya wose bavuga ku mbona kazoza nk'umugambi Burundi bwihaye wo guteza imbere igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye ati gukora narindi ku TV ariko abanyononera ku muvuduko turi kumwe mu bikorwa
cy'abantu banyononeye n'abantu bitwa abakozi ba leta abitwa indongo kuko baracatonda bagiye kwicara bavuga ngo ngiye ku kazi ugiye gukora iki ntibagiye kugikorwa bagiye ku kazi abarundi baba ariko baragora kuri uwo muvuduko dutegereza rero gukora ibishoboka byose icya mbere uharagwa twese amahoro none amahoro nayo indongozwa tutegereza kuba dukora neza ihera ryose rivuye mu gihe cy'igihugu riri ihera rigiye gukorera ubwenegihugu.
Sylvestre Ntibantunganya yatwaye igihugu mu myaka y'1993 igihe hari hagandaguwe incungu ya demokarasi. Melchior Ndadaye mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryo kuwa 2021 Gitugutu mu mwaka w'1993 nawe nyine akongera agategwa na kudeta arashima intambwe igihugu kigeze ko ariko akagihaze mu ntwaro ku nyungu za bose karacari kanini.
Muri iki cyo guhindura muri kino gihugu ni guhindura n'abantu bari muri administration kubahindura imitima n'imitwe je murandaba hajya administration iyo hari bazo jeje gihugu bukunda kubabona mugabo hari nk'umuntu ashaka kugurisha parcel ucu babona two turiyahura urazi iyo niyo bituga abantu babibakaho n'abantu bo mu nzego z'igihugu s'il vous plait baje aho umuntu yari yasanze urazi hateri ibiti bacaza kuhubana umushikiranganji agenda atanze itegeko kubw'ubu mwaze gira umuntu ashobora kubaka hari yapfuye kuharenga bubarubaka.
Perezida Domitiano Ndayizeye yarongoye Burundi mu gihe cy'intwaro ufata kibanza mu myaka y'2000 inyuma y'amasezerano y'iyarusha yo guhagarika intambara hagati ya leta y'Uburundi n'imigwi yayigwanya. Avuga ko atewe impungenge n'ibyo abona mu bantu bari hejuru y'abandi hamwe n'ibikorerwa aho abarundi bato basaba ijambo.
Hariho abantu bafise umwina n'ibintu n'amahera bene ku buryo ushobora kwibaza ati mbega uyu muntu yibaza yuko azobijyana mu kuri ntahagarire uwo mwinshi barahari koko bintahaga abo ni bo nyirabayazana b'ingorane zose dufite ngaha bafatiye ku bukene bw'abantu bamwe bamwe gutanga ruswa kuronka amafaranga utavunikiye ubwo kidafise abakozi bakora ngo bongere itunga ry'igihugu ariko bagashaka kurya badakoze.
Afatiye ku nama iheruka guhuza Uburundi n'abadandaza bari kumwe n'abanyamitahe bigenga hamwe n'abafasha mu iterambere ry'igihugu kugira ngo bagire ico baterereye kwishurwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'Uburundi. Perezida Domitien Ndayizeye yagize ati
aya mukabaje ngaha bazanye imitahe yabo ntitugomba kubakiriza ngo nanje mpako tugomba kubanza kubatunganiriza ku kibazo kibazanye ariko apana guca tuvuga ngo banze umberuswa kuko hariho abaza bagasubira inyuma kubera icyo kibazo igiturire
basabwa imbere
yuko babaha icyo kintu kirahari bambabarire aho bari.
Ibyo bihuriza ko n'urongo y'Uburundi mwa kino gihe Evariste Ndayishimiye mu mvugo n'agashavu avuga ko amaze kubibona kenshi yahisemo kubyifatira mu minwe.
Asanzwe umega na karanda jenzi gaye hari igihe mvuga ubwo ntabantu bameze nk'isisi umega ni isisi zabonye aho igikoko cyapfuye uyu ukanyotse niyo usanga inzozi zishikwe ngaha ku buryo rero bashyira mvuga ni oye ure rero dutangure tubyikurikiranire uramaze kumva ko bese hariho abantu bayanze abaya nkakorera iki kubera aho bahora banotora basaga twahabonye ibyo birashavuze kubona umukuru w'igihugu ari warinda gutonda hose hari hibyariho hari hibyariho bituma umukuru w'igihugu ari wacaza.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya muri ico kiyagati akica urugo karuvamwo naho imbona kazoza ishoboka hareti irafise abayisambura bakayinaniza kubwiwe ni ugukora ikibereye ku neza y'abarundi.
Uretse ko turarayimbono ndibaza yuko ari no kuraba ibishoboka byoroshe kuri twebwe abarundi mu bintu byihutirwa kugira ngo ijya mbona kazoza ishoboke ni gushyira ku murongo abantu bari mu nzego z'igihugu bakamenya ko baje gukorera igihugu bataje kwikorera kuko hari abaza bagira bati nagiye undi mukene sizokora undi mukene
ati mbanze ni wuzuze
ati sinzogenda sizokora undi mworo ndio waje kugira ngo utunge
n'abagenzi bawe barabikubwira barewe ugiye mu ifu.
Perezida Ndayizeye ati amahoro ni wo mushinge wa byose niyo mpamvu wowe wese iyo yahungabanya ari kumugwaniriza hamwe nayo uwo baciyumvira gutembagaza ubutegetsi agira ati ati mfisi urubuye norumuhonda mu mutwe asaba indongozi n'abarundi kwagacira igihugu n'umurundi
gushabikanya birakenewe burya kugira abanyagihugu bafite ubukene nibwo bukene bubinyakuja ewe cyo nifuza n'ukuri mu mutima runo wo gukunda igihugu cyacu tumenye yuko bigomba kuva mu majambo bikaja mu bikorwa nibwo bugirwa nyine byo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere uzorabe bene aba bantu bagenda banyonora izikoribyo z'amahiga no hino bituma abanyamahanga batinya kuzana itunga ryabo ngaha ibyo bintu bitapfu bitavuye ntibikunda
kuri izo ntambamye biboneka ko zotuma u Burundi budashika ku ihangiro Evariste Ndayishimiye atanga umwizera agira ati
amategeko yakurikizwa ihagirizwa bikomeye kuko urireze ugahanga bakabona bati ujya arahanga nujya arahanga bagabo birakomeye abantu burya baca basubira kuba abantu kandi nk'ubu ndazi yuko mu mwaka w'2025 muzabona ibindi bishasha ubu dushaka yuko ubushikiranganji budasubira kuba ari bwo bushyira mu ngiro bizi muzabona ibintu bihinduka burya iyi politiki ya decentralization ni politiki ya kuko ituma haba ukabona ko hariho novuga ikimuri hejuru yawe ikuraba
muri icyo kiganiro nk'uko byashikirijwe n'urongoye u Burundi ubutare n'irindi tunga kama u Burundi bufise n'iryo shingiro ry'intango y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 buteye imbere mu mwaka w'2060 yavuze kandi ko gushika mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2025 u Burundi buzaba bumaze gushora hanze amatona atari make y'ubutare kugira ngo u Burundi buhaguruke mu iterambere ry'imbonakazoza.